Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Ndabaye mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze muri makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera turi ku munsi w'Imana ni gerekezo rya kane nyandagaro umwaka w'2024 ano makuru mukaba mubwira mu yashikizwe na Jean Bonfils Nyongere nkaba ndabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Amakuru yaranze inondwi yahereye mu yavugwa muri politiki kuba ku Burundi butekanye gutsimbataza ubumwe no kunagura intwaro rusangi no kugarukira ubutunzi bw'igihugu bugeze aho umwansi ashaka niyo ntumbero urunanirwa politiki mbogora Burundi CRN ingeri ya rugamba rwishinze gushira mu ngiro abarugize bavuga ko barushinze kugira ngo bagarukire igihugu huno munsi kirangwa n'amacakubiri no gukumirana hamwe n'itunganywa ry'igihugu ribi ryatumye ibisata nka byose by'igihugu biyangara. Tutega amatwi Shovino Mugwengezo n'umuvugizi w'ugo runani.
Kuva mu mwaka w'2015 amasezerano y'amahoro yo kunwanyisha Abarundi yateye ku mukono yarusha mu mwaka w'2002 nibwizo shingiro yakomoka ko ryo mu mwaka w'2005 zarahunyanzwe n'umugambwe CNDD-FDD wigarurira ubutegetsi ku Gikenye ibintu birayangara naho Sentare n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko EAC yaciye urubanza ikerekana ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'ubwiza shingiro ry'u Burundi n'amategeko agenga iryo shira hamwe ubutegetsi bw'igikenye bwa CNDD-FDD bwabananije buburagiza abarundi batavuga rumwe abari mu gihugu hagati bategwa ubwoba ntibasubira kunama rimwe eka mbere n'abahunze iyo ntwaro bakaja hanze y'igihugu ntibashoboye gushyira hamwe ingufu ngo barabe ko sana ubumwe bwamye bubaranga hanyuma bikure ku intwaro ibabohe amaboko imugongo. Uko kutaja hamwe niko kwatumye ivyiyumviro n'ibikogwa byageragejwe n'imigwi itandukanye bidashika kuco bipfuza. Uyu munsi biribonekeza ku inkingi zitatu nkuru nkuru zigize ubuzima bw'igihugu zamaze gusenyuka bitewe no gutunganya nabi ivy'igihugu no gukumirana. Ivyo navyo bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabona iyo buriko burajana igihugu. Iya mbere muri izo nkingi nakaranga ku Murundi kishwe aho kwitwa Barundi tukitwa abahutu n'abatutsi abaganwa n'abatwa. Iya kabiri nibwizo shingiro n'inzego z'igihugu vyakomokako ari iza politike canke iz'igisirikare n'umutekano. Iya gatatu nayo ikaba itunga ry'igihugu yatikiye imigenderane n'amakungu yaratoseka bikomeye ibara byaraguye uraje ingene imigenderanire n'ibihugu bibanye by'u Burundi abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu amashyira mu mpuzamakungu n'ubutunzi n'iterambere abagwiza tunga bigenga hamwe n'abarundi baba mu mahanga byifashe.
Ugorona ni mbogora Burundi CRN ingeri ya rugamba turuvuga ko muri bikuru bikuru rugiye gushira imbere harimo ugusubiza iteka zina Murundi wese gusubiza iteka ibwizwa shingiro n'ayandi mategeko arikomoka ko hamwe no gushiraho politiki itomo ijanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu. Dusubire twumvirize Shovino Mugwengezo n'umuvugizi w'ugorona ni
twisunze bwa bumwe bwacu bushimikiye kukaranga ko kuba umurundi dutegerezwa gukomeza baba abari mu migambwe mu madini atandukanye mu mashyirahamwe adaharanira ibibanza bya politike mu mashyirahamwe y'abakenyezi n'ayugwaruka baba abari mu Burundi canke mu mahanga abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi duhujwe n'umutima wo gukunda igihugu cacu no kukigarukira twumvikanye twese gushyira ingufu zacu zose hamwe mu gushinga urunani ntamenywa rwa politiki twise urunani mbogora gihugu coalition pour la renaissance de la nation CRN ingeri rugamba. ihangiro ryacu ni ryo kubaka Burundi bw'abarundi bafatanye munda butekane butera imbere bwiganjemo intwaro rusangi mu nzego zose z'igihugu bushyira imbere umunyagihugu n'inyungu z'igihugu kugira Burundi bwacu bube igihugu cy'abanyagihugu bose mu bumwe bwabo atawukumira uwundi maze igihugu cacu gisubiye kuronka izina mu makungu cigenge kandi gitunganize bose ivyumviro ngendegwa ko vyacu n'ivyo kubugo igihugu izo vyumviro zubakiye ku nkingi zitanu nkuru nkuru zikurikira iya mbere niyo gusubiza agateka zina murundi wese asubire kwitwa murundi kubera umugira macakubiri no gukumirana washinze imizi ugahekura abarundi kuva bikukira gushika ubu gusubizwa iteka ryo kwitwa murundi bizotuma tugwanya kandi dutsinde amacakubiri no kwisamburira ko bisa nk'ivyagizwe umwuga mu wihucacu inkingi ya kabiri no gusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibiza shingiro n'intwaro rusangi inkingi ya gatatu ni ugushyiraho imigambi ibereye yo kunagura ubutunzi bw'igihugu n'iterambere rusangi ku barundi bose dukomeze imigenderanire myiza n'ibihugu byose duhere ku bihugu bigize umugabane wa Afrika n'ahandi tuzokwihutira gusubiza isura nziza igihugu cacu dusubizeho imigenderanire myiza n'ibihugu haba mu karere canke mu makungu tuvire hasi rimwe twese kuko igihugu cacu kiri kumanga dufatanye munda igihugu cacu twarazura abasokuru kizosubira niteka nitekane gisubire gushinga icumu mu mashinga
inondwi turiko turasozera yaranzwe kandi n'indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba abasaba kuzana imitahe yabo n'ubumenyi ngo bubake igihugu ivyo yabishikirije ku munsi wa gatatu igihe yari kwatanguza iyo ndwi yahariwe abarundi ba mu mahanga mu ntara ya Kayanza umukuru w'igihugu yabasabye kutigira basinda bibazwa ngo kubera Burundi ari igihugu gikenye kandi bafise ico boterera tega matwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
muri diaspora ndinga mufise umutahe wuzane karibu kabisa tubanze dutegere ico tubura numero 1 ni conscience twikritike twemere twebwe nyene twinegure kugira ngo dukire conscience ibe numero 1 mwumve yuko dukwe kudemarira rimwe twese je ndavyita uko twahora kwishusha ubu turabako bishoboka gutera imbere ubu naho nagiye kubibonera maze kubona bene gihugu abarimye bamwe baharabita abanyarucari ngasanga nibo bafise amahera kurusha aba fonctionnaire ngasanga ariko ari bakamazu meza hariya mu rutoki naciye mbona ko kwimenyereza twahejeje kugira eshofema ubu rero tugira tuduge namwe rero ntimusigara inyuma tujane twese ntihage n'umasigara inyuma ubudutobeye tumudenosa udutobera tumudenosa c'est possible kabisa gutera imbere Burundi ni ikintu kiboneka neza gutya rero mwebwe muri diaspora ndabasabe umwe wese agira uruhare rwe nimuvuge ngo murumva ngo barakinga Burundi barakenye reka nje kuvura ahandi reka ngo reka nje kwigisha ahandi oya reka tuduge twese turi kumwe gukena twese turabizi ko dukenye sururiririmbo mugabo tuvuze ngo tudemare tugeze twese turi kumwe ubu mutahe turawufise kuko je ikintu cyari cyandiye munda yari amacako y'ubwoko
abagwiza tunga ntibakora mu mutekano canke batekaniwe kandi bisanzuye bikwiye mu gihugu ni navyo bituma abarundi ba mu mahanga batazana imitahe yabo mu gihugu bivugwa na Pacifique Ndayisaba aserukira abarundi baba mu gihugu cha Australia asigura ko igihe cyose leta itazoshiraho amategeko yorohereza abagwiza tunga nabo barundi baba mu mahanga bazoca bizana batabanje guterwa akamo n'umukuru w'igihugu canke leta tutega matwi Pacifique Ndayisaba n'umurundi aba mu gihugu cha Australia
icaba cyase kuvuga mu bisanzwe bahishije ni kibazo cy'ajya amafaranga mba makungu yabuze atari mu gihugu ibyo rero ntibyigera biza bivuye ku itegeko kanaka ku itegeko ry'umukuru w'igihugu biva uko igihugu gitunganijwe mu mategeko atuma abantu bifuza kurungika amafaranga ngo bayaronke ku inyungu niyo bita rero abo bita ba investisseur avuga ati hajya ahantu nahabonye mbonye amategeko ya ingena yubahiriza umuntu aje kwidandariza ibyiwe mbonye amategeko ingena akingira umuntu wari wese akishira akizana mbonye ko hari uburyo bwo kudandaza ibintu kubishora ukunguka subira ukabigira widegenje atari gukomakoma ivyo bituma abantu barumika amafaranga kugira bakore ivyo bintu umuntu wese arashaka inyungu ariko iyo ageze mu gihugu uwo mukuru w'igihugu nyene adakomakoma mu byatumye aho igihugu gishobora kubura ayo mafaranga akabura igituma abura iyo tubonye habuze ibitoro habuze imiti habuza ifumbire hariho ubukene butagira izina bayo mafaranga wewe akacagira bimwe bita mu kirundi ngo uruyeri kugwenge akagomba kwerekana ko igikenye mu Burundi kibuze mu Burundi ari abanyamitahi ntavuga aho igituma cyarondera ko ari kwifuza ayo madorare ayo mafaranga mba makunga afite agaciro akabivuga kuri gwa ruyeri diaspoririza na hubishwa n'ukwinginga leta mareta ati nta kuntu mwohindurira itegeko rikatworohereza gusumba kugira ngo ushobore kudandaza neza akaroro kamwe munda kugatanga none nta ba investisseur ubu bari mu gasho none nta ba nyamitaho ubu bataye bakomoka umunsi kijya gihugu cogira amategeko umuntu akishira kiza akava mu manuka ajya mu burenge akajya mu buraro akajya mu buseru akagenda mu gatondo nijoro azika ta muntu amurara ku mugono aziko nuwo begerageza inzego za leta zimukingira abantu bacabaza gutembera baje gutembera babona ibyo bokora ibyo nijyo bituma amahera yinjira
inzamba
mu gisata c'ubutungane imyaka 9 yari rumanye ku munsi wa gatanu igenzuro rya kabiri myandagaro lieutenant general Adolphe Nshimirimana agandaguwe umutego w'abantu bitwaje ibigwanisho inyuma y'igandagurwa ry'uwahoze arongoye iperereza ry'u Burundi abasirikare indwi bose bahoze mu gisirikare cya kera XFAB baciye bahagarikwa kuva bahagaritswe urubanza n'ipfungwa byabo byaranzwemo ihunyangwa ry'amategeko atari make nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe Rukristo rigwanya isindikarizwa buzima rya kiremwa muntu umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko muri akate Burundi aravuga ibijanye no kuburana badafise abunganira hamwe n'igihe urubanza rumaze rutaracika agasaba ubutungane kwikubita gashi bukubahiriza kiremwa muntu tumutege yombi
aha twovuga nkuko tubona yukumenga nta kuri bashaka ko kugaragara muri urwo rubanza kibitwereka nuko gushika ubu haraciye imyaka 9 hariho dossier yitwa ko bari kwakurikirana abishe Adolphe Nshimirimana mu tungane ariko iyo dossier n'ubu ikaba itarahera kambere tukaba tubona ahubwo bayishyiramo n'amananiza kugira ngo ntihave ngo itere imbere ibyo twovuga nk'amananiza bashyiramo nuko ubwa mbere hariho umwe mu bakurikiranwa muri urwo rubanza yishwe yicwa n'inzego za leta turavuga kuntu yahagaritswe bakamubeshira ko agira atoroke bakamwica bagaca banyereza n'ikidiga cyo ikaja kuboneka nk'itevye ibyo byose bikaba ntihagire n'amatohoza bari butungane kugira ngo abagirizwa ako kabi bafatwe bumvirizwe n'ubutungane hanyuma bahanwe hisunzwe amategeko ikindi cyerekana yuko ubutungane bw'u Burundi cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi budashaka yuko iyo dosiye itera imbere nuko bafata abakurikiranwa muri iyo dosiye bakabasanzaza mu mabohero atandukanye mu gihugu ibyo bigaca bituma rubanza rwabo rudungira mu butungane kuko iyo hageze kuburana bategerezwa kuburanira bose bari kumwe ikindi ihambaye kandi muri iyo dosiye tubona nuko harimo anabejejwe n'ubutungane ariko kwa mabohero kambere n'abashikiriza manza baranka kubarekura ubu haciye imyaka 4 bapfunzwe atadosi bapfunze kuko ubutungane bwabejeje atwashaka kwibutsa yuko naho umushikiriza manza yokunguruza mbere abo bantu baranabimenyeshwa yuko bungururijwe cyanke ikibapfunze cyari cyo mugabo naho yokunguruza amategeko yo mu Burundi aratomoye neza kuvuga yuko umuntu yejejwe n'ubutungane acaja aho umucamanza yamushize naho umushikiriza manza yokunguruza abandanya aburana yidegembye ibyo byose rero bamaze kubibona bakabona n'abari bariko barakoregwa baravuye bitwara bitura umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abijyagateye akazi na muntu umugwi uraba ibyo gufungirwa ubusa ibyo bita groupe de travail sur la détention arbitraire uyo nawe urahava urafata ingingo uravye ivyo abawituye bashikirije nivyo leta yanditse yisigura usaba leta y'u Burundi ko yorekura abo bantu byihuta kandi atacyo ibanze gusaba ariko rero nkuko mubizi leta y'u Burundi yagumye yica amatwi irahava ibagumiza mu munyororo ekamere nko twariko turabivuga n'abari bejejwe n'ubutungane baguma mu munyororo barirengagiza ko leta iterezwa guha ubutungane abanyagihugu kandi ikabikora ata muntu numwe irenganije Rido byose rero twebwe muri akaturundi dusaba yuko abo bantu borekugwa nkuko byasabwe no mugwe ushyamuza makungonira aba yabapfungiwe ubusa tukaba mbere ko mbere leta y'u Burundi yokwisunga n'ingingo yafashwe na sentare isubiramo imanza yanahangwa aho yarekuye babiri muri abo bakurikira n'ubutungane tugasaba mbere yuko nabantu bagandaguye ujumwe mu bakurikiranwa muri iyo dosiye nabo nyenwe bufatwa bagashigwa imbere y'ubutungane
mu gisata cy'ubutunzi naho imbere yo kumenya ko ahantu hari ubutare utanguriye kuvyigwa byimbitse byaho hakekwa kuba hari ubwo butare ibyo bishikizwa n'ishamwe parseme n'inyuma yaho umukuru w'igihugu atangaje ko hari kinogo kirimo ubutare ni muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo Fosteni Komana arongoye icyo shirahamwe akavuga ko kugira ngo ubutare bugire ico bumarira igihugu ari uko ibisata bibujejwe bikora neza ico byagenewe tumutege yome
bwa mbere nuko inzego z'igihugu zoteza gukora akazi kazo mu gihe zibe zifise ibisata bijejwe kubushikiranganzi bw'amasoko ntanga nguvu n'ubutare burafise amafaranga imiliyoni amajana abiri na mirongo itatu kuri konti kuri muri bije y'umwaka n'imiliyoni ijana mu mwaka uhetse bwa maburunka mu kugira icyo bita etide geologique et miniere umaze kuvuza amafaranga angana ibyigwa bijyanye n'ibyo bya geologi n'ubutare hategereza kugira ikivuyemo hari icyo bita office Burundi des mines et de carrières irafise mu ntego y'amafaranga ikoresha y'uyu mwaka imiliyoni amajana abiri y'ibikoresho ekituma ibyo rero nibyo byokoreshwa nyimba n'abandi bahinga baronka barondegwa bakarondegwa nyimba ari buryo bwongerezwa hanyuma igikurikira ni uko urabi icyo bita exploitation kubukurira kubucukura tuve muri iyo za exploitation artisanal iyi ngo ma cooperative miniere gamba mini ibyo ma exploitation artisanal gukore don exploitation w'abantu batabishoboye mwebwo ni umwuga muto muto usanga ari bikubira ubutare ko buhera mu bantu bategetsi mu bantu bo hejuru mu bantu batebake bakorana ngo n'abari mu makoperative ngo y'ibyitwa iby'ubutare ugasanga nta na hamwe igihugu kiriko kira nta na kimwe igihugu kiriko kirahungukira twe duhanura ko utaba uzahabaza exploitation zikomeye nazo nyine zihera ku ntambwe zikurikira hariho prospection yabaye icyo bita prospection kubona neza ubutare bushobora kuba buri hari icyo bita recherche icyo ni ukuvuga yuko hari ibyigwa byimbitse ku butare bushobora kuba hari bushobora gucukurwa n'ingeni babyifashe ibyo rero bya recherche by'ubushakashatsi uwamaze kuba yabirose niwe ashobora kuba yerekanye ati yagize ibyigwa bikwiye hagasaba ikindi bita etude de faisabilite etude de faisabilite ni ikintu gikomeye cyerekana ko ubwo butare ingene bwucukugwa bucukuwe mbe umuntu yokunguka ibyangombwa bindi bikenewe n'ibihe mbega hari umuyaga nk'ubukwiye nta bindi bikorwa byobanza gukorwa kugira bucukugwe hagasaba n'ikintu bita etude de impact environnementale kurayo ko ubutare bucukuwe butashobora kugenda buzinze ibindi bintu bwononye kwisi ha mu kwimbuka kw'ibiterwa n'ibi na biri
Faustin Komana akaba asigura kandi ko mu bindi bikomeye bikenewe harimo kugira abahinga banonoso ibyo butare hama igihugu kiganahingura ubwo butare bwacu kugira kihungukire bimwe biboneka ariko rero ngo ibyo byose kugira bishoboke nuko leta yobanza ikisuzuma ikaraba ibyatumye ibyakozwe bwa mbere bitagenda neza kuri ayo makuru avugwa mu gisata cy'ubutunzi ducizosozera ko amakuru yaranze ino ndwitwa ariko turabashikiriza Bonfils Niyongere mwari kumwe ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana
ngiyi nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze inondwi.